Naivuri choezu kino guno musi abarorezi bari baje baruzura ikibuga cy'umupira w'amaguru cyitwa Ingoma kiri mu gisagara cya Gitega. Abarorezi b'abarundi bari bicaye mu migwi ibiri, bamwe bari bashyigikiye umugwi w'igihugu cya Tanzania, abandi bashyigikira umugwi w'igihugu cya Somalia. Urukino rurangiye Yusuf Mose ajeje amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yagize icyo avuga ku rukino rwo kurangiza inkino za CECAF.
Wabona kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashobore gushika ku ntambwe nk'iyi mubona. Uyu mugambi wari utangiye kuva mu mwaka w'2012 n'abana batoya cyane bagifite imyaka 10, mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira akabuye k'abagabo. Ni ukuvuga rero mu myaka iza ikipe ya Tanzania uzaba ufite umugwi mwiza. Icyo twashoboye gukuramo ni uko nk'uko mu bihugu by'inkino biri mu myiteguro y'inkino zo gukuranamo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa Sekafa mu nkino z'igikombe cya Afurika z'abana batarenze mu myaka 17 mu mwaka uza. Rero muri rusange inkino zose zagenze neza cyane, kuko urukino rwa nyuma mwabonye rwari ruteye igomwe cyane, kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino.
Byabaye ubwa mbere inkino mpuzamahanga ibera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe cyane kubona n'urukino rurangiza iganwa rya Sekafa rubera mu ntara ya Gitega. Haba dandaza bo mu ntara ya Gitega, abakinnyi basanzwe bakinira muri iyo ntara, urwaruka bo muri iyo ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira.
Aya mahoteli yacu yateye imbere, akagari kacu kaboneka yuko ifite ibintu byinshi cyane kandi gifite sitade nziza, kikanamenyekana no mu makuru kubera haza abantu bakuru bakuru batandukanye. Abadandaza bato bato bakironkera utuntu boshora mu bantu bakaronka karato k'uyu munsi. Ibintu nk'ibyo n'amaresitora yararonka abakiriya. Abarongozi b'intara nababwira yuko kandi tubasaba yuko bokwama badusabira inkino nk'izi, kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinnyi benshi cyane, ndetse n'intara yacu igatera imbere kubashyitsi gumironka.
Akamaro ruba zaranzaniye kipesi kumirima narabonye amatala y'amakipe bajya ava mu bindi bihugu. Ubwo narabonye ukuntu bakina, ubwo ndabona ko hari akarusho amakondisiyo fizike, amantrenema bagira, ukabona ko ari akandi kantu basumbije ikipe no mu Burundi n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho.
Kuri zino nkino twazibonye neza cyane, zari nkino zitunganije neza rwose, inkino ziryoshye cyane, ukuntu bazitwayemo byari ibintu bishemeye rwose. Ibijyanye n'iterambere, abajene benshi barashoboye kuba angaje muri ibi bintu, barafasha baragira byarakunze ko baronka n'ay'agasabuni, barafashijwe rwose. Tubona yuko n'ukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane.
Ahmed Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yashimiye Reverendo Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kukundyo igano ryatunganijwe. Mu kumushimira yamuha igikombe cy'iteka atavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Igikombe cya Sekafa by'abana bari munsi y'imyaka 17 tuno mwaka w'2018 cyarangiye ku ntsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu cya Somalia. Mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu rwabera ingozi ku munsi wa gatandatu, Kenya yatsinze Uganda ibitsindo 4-1. Iyo ntsinzi yatsinze ishuri ya Kenya ku kibanza cya gatatu, Uganda butanga ikibanza cya kane. Naho igihugu cy'u Burundi cyatunganya izo nkino cyatashye bugica kuko cyasezereye iriganwa mu ikuranamo rya mbere. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, ku Bibiliya Amerika.